Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba gatega kawe ni kaze muri aya makuru yo kuri uyu munsi wa mbere turi ku igenekerezo rya 18 mukakaro mwaka wa 2022 arayo tuyahera kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Umwunganizi w'urongoye misiyoni ya Nyanzarake mu ishengero Ezebu yari imitswe kuri uyu w'Imana, naho ubuserukizi bukuru bw'ishengero mu Burundi bwari bwanse ko uwo mugigwa uba. Abakirisu b'iryo shengero basaba ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu gufasha kugira indyane zihere. Amazu nayo ya koperative Akanovera yaheruka kugurishwa na musitanteri wa komine Kiremba asabwa gusubizwa mu minwe ya leta, byashikirijwe kuri uyu wa gatandatu na buramatari w'intara ya Ngozi hari mu rugendo yari yagize muri komine Kiremba, ariko abanyagihugu basaba ko uburongoye yo komine ahava. Amakungu nayo arahimbaza kuri igenekezo rya 18 mukakaro umunsi wahariwe uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo Nelson Mandela, uwo nawe akaba yafashije cyane kugira Burundi bushikiye ku masezerano y'amahoro ya Arusha. Umwe mu bamenyeshamakuru b'Abarundi akavuga ko abategetsi bari bakwiye kumufatira ko akarorero mu guharanira ineza ya bose. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Radio Inzamba makuru twategure kubashikiriza tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Jean Ndayisenga yahoze ari umutegetsi mu biro by'iperereza azwi nk'uwakwaguye Matata Augustin yari umunywanyi w'umugambwe SNL agahava yitaba Imana na kirangwa mu ibohero rya Mpimba kuva ku munsi wa gatandatu uheze. Ibyo bikaba biteye amakenga ishyirahamwe ya Kati Burundi. Mushingwamanza Jean Claude ni buri munsi ajejwe igisata cy'amategeko avuga ko ibiriko biraba byerekana kandi ko ubutungane bw'u Burundi butigenga. Kurikira Jean Claude ni buri munsi ajejwe igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe ya Kati Burundi.
Inkuru dufise nuko Jean Ndayisenga yahoze ari umukozi akomeye mu iperereza ry'u Burundi, akaba mbere yagaragaye cyane mu bintu byo guhohotera abatavuga rumwe na leta cyanke abo bibaza yuko baba batavuga rumwe. Havuye afatwa arapfungwa kubera yahohoteye umunywanyi w'umugambwe SNL agateba akitaba Imana ari mu boko y'ibumwe mu biro by'iperereza. Yoba atakigaragara mu ibohero rya Mpimba kuva kuri wa gatandatu tariki 13 z'ukwezi kuri muri uyu mwaka. Yasohowe mu ibohero yambaye impuzu ziranga abanyororo, ariko gushika ubu ntaragaruka. Bavuga yuko yoba yafashijwe n'abakozi b'iperereza baba baraje kumutora ku ibohero bakamusohokana bakamutwara gushika uno munsi akaba tawuzi ahari. Izo nkuru nyene ziratubwira ko Jean Ndayisenga yari amaze igihe agaragara nk'umuntu umunyororo yigenga abo twita aba deteni libre, aho nabyo bisigura ko yashobora kwisohokera akagaruka uko yishakiye adafatwa nk'umunyororo afunzwe. Mu bisanzwe ivyo bihora bikoregwa abanyororo bakiriwe imanza, haba hageze baba bariko baraheraheza n'iminyororo yabo, mu gihe Jean Ndayisenga tutigeze twumva ko yarengutse imbere ya sentare kugira ngo bamucire imanza ku byaha yagirizwa cyo kugandagura uwo munywanyi w'umugambwe SNL. Uko kurekugwa rero akamera nk'uwidegembya bitwereka yuko ubutegetsi bwari bumushigikiye kandi sagaseseshwa rumuri buramushigikiye, no kuvuga ko bushigikiye n'ibyo yakoreye cyane cyane muri urwo rubanza cyari kimupfunze umwanya w'umugambwe SNL yagandaguwe, yuko ubona yuko ubwo butegetsi bwari bubizi cyane aribwo bwari bwamutumye. Ikigaragara nuko tukuri kure y'ubutungane bwo tunganirije abarundi bose kubera ko umuntu fata umuntu akamwica akamwikagaragara bikaboneka bamureka akidegenza kubera ko ari umuntu ari hafi y'ubutegetsi cyane.
Ibikogwa vyo kwimika umwunganizi w'urongoye misiyoni ya Nyanzarake mw'ishengero Ezebu ari miswe kuri w'Imana naho userukwizi ukuru bw'ishengero mu Burundi bwari bwanse yuko uwo mugigwa uba kubera yuko bidakurikije amategeko y'ishengero Ezebu. Igitangaje nuko vyabaye abajejwe intwaro n'igipolisi mu ntara Makamba bari baronkejwe ikete ribibuza. Abakirisu basaba ko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yoterera mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo birangwa muri iryo shengero kuva mu 2021. Inkuru tubaza Valerie Mucho.
Inkuru ziva ngaho Inyanzarake zivuga ko mu banywanyi b'ishengero Ezebu hari abatabona giza iyimikwa ry'umwunganizi urongoye misiyoni ya Nyanzarake. Aho ni mu gihe urongoye Ezebu ku rwego rw'igihugu yari yanditse ikete ribuza iryo yimikwa. Ngo igitangaje nuko abarongoye intara ya Makamba ku rwego rw'intara eka mbere no mu gipolisi baretse iryo yimikwa rikaba kandi bari bararonse iryo kete ribuza ico gikogwa. Icari catumye handikwa ikete ryo guhagarika iyimikwa ry'umwunganizi agira kabiri wa misiyoni Nyanzarake ngo nuko ingingo ya 61 y'amategeko agenga iryo shengero itigeze yubahirizwa. Iyo nayo ikavuga ko igikogwa nk'ico gisabwa ko inama nshingwabikogwa imenyeshwa izina ry'umwungere mushasha akenewe kwimikwa. Ivyo navyo ngo ntivyakozwe kuko iyo nama itarakorana ngo bimenyeshwe yongere kandi itegurane nawe ico gikogwa. Ikindi iryo kete rivuga ngo nuko ico gikogwa co kwimika categerezwa gushigikirwa n'abarongoye amamisiyoni agize ishengero Ezebu kuko gihambaye mu buzima bw'iryo shengero. Ubuserukizi bukuru bw'ishengero Ezebu bwemeza kandi ko igihagarikwa ry'igikogwa co kwimika umwunganizi wa kabiri rijanye no kurinda ibindi bibazo bishobora kwaduka inyuma y'iryo yimikwa mu yandi mamisiyoni agize iryo shengero. Kubera ingorane zirangwa muri iryo shengero nyene, abayoboke bayo basaba ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gutorera inyishu ibibazo birangwayo. Mukamenya ko kuva mu kwezi kwa 11 umwaka 2021 ariho hatangura kwibonekeza ingorane muri iryo shengero. Abakristu barasubiranyemwo uwuriserukira imbere y'amategeko aricwa arashwe mu ntango z'uno mwaka 2022. Abapasitori barenga 80 batabwa muri yomi ariko mu nyuma bahava bararekugwa.
Hajo inzamba makuru tewandanize mu ntara ya Ngozi. Inzu za koperative Akanovera zaheruka kugurishwa na mustanderi wa komine Kiremba cyo kimwe n'amatongo ya komine yari yaguzwe n'umugwiza tunga Sentore. Buramatari w'intara ya Ngozi yasavye ko byose bisubizwa mu minwe ya leta. Ivyo buramatari Emmanuel ntacho sanze akaba yarushikirije mu rugendo yagize muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi kwa gatandatu uheze. Bamwe mu banyagihugu b'Ikiremba hamwe na bamwe mu bagize inama ya komine basaba ko nyabuna uwo mustanteri yovanwa kuri ubwo burongozi bwa komine. Ido ni Ido na Pierre Gahungu.
Inyuma y'inama buramatari yagiranye n'abanyagihugu bo muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi, Emmanuel Ntacosanze yasabye ko inzu za koperative n'amatongo yagurishijwe bidaciye mu mategeko bisubira byose mu minwe ya komine Kiremba.
Na rya tongo mwanya muvuga ryo mu Kagarama bari bahaye Sentore Blaise umuti warabonetse kuko nyakubahwa umushikiranganji ajejwe urimi n'ubworozi yasabye yuko nyakubahwa mutanteri iryo tongo rigaruka mu minwe ya komine. Ku byerekeye za nyubako za koperative Akanovera, uhere uno munsi umuntu yitwa yuko yariguze nkuru nziza kurema ntasubiye kugiyitirira, asigaye yuko ubutungane bazifasha kugira irya titre foncier ikurwe mu minwe ya kopeki barihaye kuko barababeshe bahisabira ko ingurane atari igiwabo, hanyuma rigaruke muri leta tugarukane ibyo byose byaba byaragurishijwe cyangwa byaratanzwe cyangwa ehagiye mu dusembwa kugira tubisubize ku murongo.
Mu nama buramatari yagirishije aho y'Ikiremba impande y'igurishwa ry'amazu ya koperative hamwe n'amatongo ya komine, Pascal Sebigo araregwa kudakorana n'umugwi wa komine ujejwe ubutunzi mukurangura imigambi ya komine hamwe no kudakoresha amahiganwa mu gutanga amasoko. Ikindi abanyagihugu b'ikiremba bamwagiriza ni ukwizizira wenyine urudandazwa rw'ibinyobwa vya Burundi.
Musanteri afatikanije na nyakubahwa umunyamabanga w'umugambwe niwe bafise mu minwe urudandazwa rw'inzoga ngaha. Abenegihugu ntibakironka inzoga badandaza ko zije umuce munini ya cane gose ugenda mu kabari wabo buguruye. Jefu za matongo na guze haja kuihote maze umwaka ni nusurenga sabi mafuruzayu musaneri ya razi nyi unawanya zabana uumba liroko halitongo haja kuihote li chenga kuhishwe kwa kuwa rafashi itumwa mafaranga changi tugu mwakili indi nzu aze kuhishikiliza nga kumugaragaro kugira musaneri zojifu kwa dozara gira tu kunyumi mafuronde kule na mateko mwongoli indi migambi vihagarare
tuluhita nyakuba wa mkuru winara haa kiti jenu mba norenza haa mkugaraga dumulabara hatu tando ukamenga ntukwe munama kwari tukdedwe kubitisho jawe negihugu aliku gataha koko mamasi utakone nikini kini.
Ibindi yagirizwa n'inyuruzwa gisima yari kenewe kubaka ishuri shingiro, Buramatari yasabye ko ibikorwa byahagaze byosubira gutangura. Bamwe mu bari ngaho harabagaragaje ko bashigikiye Musitanteri Pascal Sebigo bavuga ko ari ku kivi.
Tuga Musitanteri akuwe twoga inyungu yihe ngo rero tubasabe abifuza gukora Musitanteri ni babaza bene gihugu apana kugenda guhenda indongozi tari hafi ngo Musitanteri aronunye baronunye biriya
nkuko ndabyumva n'ijya bene gihugu bagona barifuza yuko Umusitanteri wacu ari ku kivi ari karakora ari ku kivi ameze neza kandi mugi hatobanganya ikibazo.
Abanyagihugu b'ikiremba bagasaba ko uwo mutegetsi Yohanwa kuko amakosa amaze kumwagira ari menshi. Icyo bikoze bafite amakenga ko ibyo basaba ataho bizoshika kuko bavuga ko bashigikiwe n'ibihangange mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Frederico Mvunyuvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu asigura ko Buramatari w'intara ya Ngozi yubahirije amategeko ari nacyo catumye adashoka yirukana mu mabanga yiwe Musitanteri wa Kiremba. Kubwiwe Abarundi bari bakwiye kwisunga amategeko mu byo bakora byose bakareka gushigikirana mu makosa kuko hibonekeza imigwi ibiri muri iyo komine ya Kiremba. Umviriza Frederic bamvuga inyumvira.
Burya a prezida yabyumvise yagize neza gutuma Buramatari agende kubiraba kuko mu mategeko itegeko rigenga amakomine Buramatari arafise uruhara rwiwe mu gukurikirana ubuzima bwa komine. Rero yaragiye hanyuma Musitanteri nawe aho yaratowe n'abandi bane n'abampanuzi wa jambo ntibashobora guca bamwirukanira uko kugira ngo rero yirukanwe hariho ingene bigenda. Ibi perezida agize iminsi avuga ati nakagenda yagiye kubagendera bijya sivyo ko kwirukana umuntu ni kimwe no kumuha akazi bikurikiza amategeko. Musitanteri arafise ingene agenda iyo byagirijwe bikaboneka Buramatari arandika kandi kina mabaruzi wa jambo ati kurikirana ibi bintu mungire raporo hanyuma kazoba akavuga ati ibi bintu biramwagira hakaba amatora y'uwundi Musitanteri canke hataraba amatora y'uwundi baca bagenda ubujejwe ibibazo by'ubutunzi canke za politike sinza abahari uwo munsi. Rero umwe muri bo akaca abarakurikirana ubuzima bwa komine mu kurindira ko uwundi atogwa. Rero ntiyashobora guca afatira inyonga ngo ndamwirukanye siko bigenda kabuza kurikizwa amategeko. Rero sikuvuga kutarabuze ibintu yovuga ati ndakwirukana mugo nta mubasha abifitiye ko kwirukana umuntu guko nyene kibiriraho bidaciye mu nyandiko kuko amategeko ni nyandiko intwaro ni nyandiko yabwiza kuboneka ati yagize iki yagize ibi yagize ibi yari siguye uko inyandiko ibi kandi yarafashe ingingo avuga ati izo nyubako nizisubizwe komine kandi ariongera avuga ati narondere nibyo bintu iyo sima nagerageze ayirondere hanyuma ishuye libandanye kuko yavuga ngo yayikoresheje iyindi mirimo mugaba ntibabone iyo mirimo yakoze yari iyo. Rero ingorane zaciye ziba nuko baca bavuga bati harabegamiye Musitanteri ko nkumbura hari ibyo basangiye n'abashaka ubuzima bwa komine ko butembera. Ibyo nibyo dukunda kubona amashirahamwe menshi abantu bagwa ku muntu bakavuga bati ntitwomuva inyuma kubera ko hari utuntu baba basangiye, n'abandi bavuga bati ubuzima bwa komine reka tubugwanire uyu muntu bamuhane canke ahave. Ugasanga rero hari ingwano muri mwene izo mpande zibiri. Buramatari rero kuvuga ati genda mwumvikane abo ntibashobora kumvikana. Mugabe igikuru ni ukumva ko Musitanteri bamuraba ibyo aba yakoze bataravye bamushigikira cyangwa batamushigikira.
Frederic bavuga inyumvira aho zari cegera cy'umukuru w'igihugu.
Inzamba
Hado Inzamba tumandanya makuru twateguriye kuri rino gerekezo rya 18 mu kakaro wa makungu arahimbaza umunsi wahariwe wahoze ari umukuru w'igihugu cy'Afrika y'Epfo Nelson Mandela. umenyesha makuru umurundi na samuhozi avuga ko Nelson Mandela azokwama yibukwa nk'umuntu yaharaniye ubwigenge agateka k'abantu ku isi yose mu Burundi ngo niwe yatumye amasezerano y'amahoro y'Arusha agira ico ashiteko abarundi na cyane cyane abategetsi bari bakwiye kumufatira ko akarorero mu guharanira ineza ya bose kurikira Innocent Muhozi
Mandela aho nyerere yitabiye Imana yo Mandela dahaguruka atabijamwo ngo atere igitsura barabariya uko mu wese yaguma avuga ko ari wafise ukuri wese avuga ko ari wafise ukuri nibaza ko nibyo wacu byari guhava bihera bigoranye cyane yarabaye umuntu wingira akamaro cyane kuko yaremera abana bariya kandi naho nyine adacishije iruhande Mandela n'umuntu yabwize uruhara runiye cyane bari amasezerano y'Arusha duhaye amahoro imyaka 10 kandi n'ubu tuzoteza kugarukaho kuko niyashobora gutuma Burundi abarundi basubira kuba abarundi umuntu akaba umurundi ntabe umuhutu ntabe umututsi ntabe umutwa umuntu wese agira iteka mu gihugu wiwe ntahigaruke umutekano kuri bose ugaruke tutebe turwana n'ibibazo by'igutera imbere Mandela ku barundi rero n'abanyafrika yepfo n'abanyafrika bose ni nk'urumuri rwabo bose bari mu mwijima w'akarenganyo wo kutagira iteka kunigwa n'ubukene yasigaye ari nk'urumuri Mandela yabaye urumuri uko yabereye urumuri abanyafrika yepfo niko yabereye n'urumuri abandi bantu benshi ku isi Mandela n'umuntu cyane cyane yagendeye ubuntu kurya ubuntu iwacu tubwita ubuntu niko no muri Afurika y'Epfo babwita ubuntu ni nako mu bihugu byinshi bya Afurika iryo jambo ubuntu nibyo rigendera ko biriho naho Mandela yagize ubuntu mu kwerekana ko ugiye kuyobora abantu utegerezwa kubahiriza abantu utegerezwa kubaha abantu utagiye gukoresha abantu utagiye gukandamiza abantu cyangwa kunyaga abantu aho ugiye kuba gutora inyishu z'ibibazo byabo kugira baho nk'abantu babeho nk'abantu bafise iteka bafise ijambo mu gihugu cyabo bafise ubwigenge nibaza ko Mandela cyane cyane ubuntu bwiwe no kutadidinganya ku bibazo bihanze abantu ari byo byatumye aba nk'urumuri ku bantu benshi mu isi ari abakandamijwe ari abari mu babohero ari abahunze ibihugu byabo batagira ibijambo by'ubuki cyabo afise ukwizera guke iyo bari mu bibazo byinshi mu bihugu byabo ibyo yaciyemo byabereye ikigwa benshi ku isi si muri Afurika y'Epfo gusa ni ku isi yose iyifato yiwe ishimikiye ku karanga mutima k'ubuntu byamuhaye igihagararo yari afise mu isi gushika yigira
mu gusozera ano makuru nk'uko mumenyereye ku munsi wa mbere tubabwira amakuru ajanye n'inkino umugwi w'urunani waraye utahukanye ihiganwa ry'igihugu muri basketball naho inkino zitararangira urunani rukazoca ruserukira Uburundi mu nkino z'umugabane wa Africa Ball nayo muri volleyball umugwi wa Rukinzo waraye utahukanye intsinzi yawo ya mbere muri zitatu zikenewe kugira ngo utware igikombe cha playoff mu mupira w'amaguru naho imigwi iriko yitegurira iganwa ku rwego rw'igihugu rizotangura mu kwezi k'umunani kuza ni nkuru twateguriwe na Alexandre Nyungeko
Umwe mu munezero udasanzwe ku banywanyi n'abakunzi b'umurwi w'urunani kuri uyu w'Imana ku mugoroba ku kibuga cha Departement de Sport Bujumbura urunani rwari ruhejeje gutahukana ihiganwa ku rwego rw'igihugu rwirahiye umukeba wa misi yose Dinamo ku manota 63 kuri 52 umumenyereza urunani aronkagabo akavuga ko iyo nsinzi yabahaye ingufu zo kubandanya bitegura kugira ngo baze basinde inkino zitatu zisigaye badatsinzwe na rimwe kandi bongere bitegurire guserukira neza igihugu mu nkino zobera ku mugabane wa Afrika
no twatsinze nitugiye kuryama tugiye gukora uko tugushyira ingufu kugira ngo insinzi ibe sirampe kuri twe kugira ngo amanje asigaye yose tuyatsinde kugira ngo urunani rukomere kuzura nziza rusana amanota meza kubera n'ubu wa mbere ufise amadefe 3-4 ibiryoshe
ku ruhande rwa Dinamo umumenyereza Olivier Ndayiragije nawe nyene ngo agiye gutegura abakinyi kugira ngo batsinde inkino zisigaye gutyo babone kuja mu bibanza by'imbere naho ikibanza cha mbere ku rwego rw'igihugu camaze kumuca mu myanya y'intoke.
Tugiye muri entraînement ukosora iyo kosa twarubonye abakinnyi tubasasenyeje igituma dutsindwa ko ari yo defense yacu imeze nabi. Turiyamforce kugira turabe ko twetina abarorerezi nabo bagume badushigikira ngo badushigire no munsi ama match asigaye tugerageza kuyatsinda turabe ko twoja muri ibi bibanza bya mbere.
Zindi nkino naho urukino rwatangaje benshi ni insinzi ya Young Eagles y'Igitega yirahiye New Star ku kibuga cayo ku manota 85 kuri 83 bwabaye ubwa mbere mu rwego mu ntarutsinda w'i Bujumbura. Jimikana nayo nyene naho yari yatanguye ihiganwa neza muri bino bihe ntiyorohewe kuvaho umukinnyi Gontra Emirusenge agiriye mu mahanga Ezipo ikaba yabatsinze amanota 79 kuri 55. Brothers nayo itsinda Tigers amanota 85 kuri 75 Remesha itsinda Aigle Noir 83 kuri 51. Gushika ubu rero Jimikana iri mu kibanza cya kabiri nyuma y'umurwi w'Urunani. Remesha ni ya gatatu nayo Aigle Noir niyo ya nyuma. Muri volleyball naho Rukinzo yaraye itahukanye insinzi yayo ya mbere mu nsinzi zitatu zikenewe kugira ngo batware igikombe cha playoff. Uwo murwi w'igipolisi watsinze Amicale amaseti 3-1. Umupira w'amaguru naho umurwi nserukira gihugu mu bakinnyi bakinira iwabo uriko uritegurira inkino zizohuza n'umurwi nserukira gihugu wa Djibouti ku magenekerezo ya 2024 na 2029 z'uku kwezi. Izo nkino zose zikazobera i Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania kuko yaba Djibouti cyangwa Burundi bidafise ibibuga bikwije amategeko. Icyo gihugu cha Tanzania kandi kikazokwakira inkino za Sekafa z'imirwi ya mbere y'abigeme kuva ku igenekerezo rya 2028 z'uku kwezi gushika ku igenekerezo rya 10 z'uku 8 inkino zikazobera Arusha. Burundi bukazoserukirwa n'umurwi wa Fofira.
Arakino ya Alexandre Niyunge ko nonga duciye dusozerera amakuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye Edic Claude Nazwe na washikirije ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu na utaha.